kiganiro ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti banwanye mwabonye Imana ikingura. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Thomas Kamirindi mbahaye ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi zayo. Mu Burundi umutwe w'inyeshyamba Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba.
Ico gitero kigayi abantu 20 barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemo abana 12 harimo 5 batari bwashikane imyaka 5.
Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo, naho Red Tabara irahakana ko yishe abasivili.
Umutozi bashize ubuzima nabajeje umutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi. Ivyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ivyo kandi nabyo tuzi, ivyo turabimenyeshuje cane.
Patrick Nahimana n'umuvugizi wa Red Tabara. Abortodoxe bo muri Ukraine barizihiza Noheli kuri iyi tariki bwa mbere na mbere mu mateka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Moise Katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na vuba. Itangazo yashyize ahagaragara, Katumbi avuga ko na komisiyo y'igihugu y'amatora CENI igomba kwegura kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe. Katumbi n'umwe mu batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi wakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Itangazo rye rije risanga irindi by'abandi bakandida 5 bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo. Batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu. Barimo Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2018 na Martin Fayulu. Uyu mwuka mubi uteye impungenge amahanga, bityo ambasade z'ibihugu 13 i Kinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane. Zirimo Ubudage, Ubufaransa na Canada. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu. CENI iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo. Irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya 31 y'uku kwezi. Muri Ukraine, abakristu ba Kiliziya Orthodox bijihije bwa mbere na mbere umunsi mukuru wa Noheli kuri iyi tariki ya 25 y'ukwa 12 imaze rero kwitandukanya burundu na Kiliziya Orthodox y'Uburusiya. Ubusanzwe Kiliziya zombi muri Ukraine no mu Burusiya zizihizaga Noheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Kimwe no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, Kiliziya Orthodox zikurikiza kalendari yitiriwe Yuli, aho Noheli ihurirana n'itariki ya 7 y'ukwa mbere. Naho abandi bakristu bo ku isi nyine nk'uko mubizi bakurikiza kalendari yitiriwe Gregori, bawizihiza rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12. Kiliziya Orthodox ya Ukraine yitandukanyije n'iy'Uburusiya bukimara kwigarurira intara ya Crimea mu 2014. Ariko ni mu kwezi kwa 7 gushize, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashyize umukono ku itegeko rihindura umunsi wa Noheli riwukura ku itariki ya 7 y'ukwa mbere riwushyira rero ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu rwego rwo kwitandukanya burundu n'umurage w'Uburusiya. Ni imwe mu ngaruka z'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mujye no kuri wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com mukurikire aya makuru, naho kuri Facebook na YouTube ni kuri VOA radio yacu. Mu Burundi, leta irarega bo yita abaterabwoba ko bishe abaturage 20, umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye icyo gitero cyabereye mu Gatumba. Umunyamakuru Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda aratugezaho iyi nkuru.
Mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu, ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, mu masaha ya 4 y'ijoro ingo 9 zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa leta Jean Niyonzima yamenyesheje abarundi n'amakungu ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindi urota ataruguye kura abarundi yagiriye ko atangira ibitigiri by'abahaguye n'abahakomerekeye
muri icyo gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa bakaba bagwiriyemo aba bakurikira abana 12 harimo 5 batari bwashikane imyaka 5 abakenyezi 3 harimo 2 bari bibungenze abagabo 5 bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara abantu 9 bakomekiye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanye kwa muganga amagara yabo akaba atabangamiwe cyane
umuhariye detabara ugwanya leta y'u Burundi uremanga ko ari wakoze ico gitero cyabereye ahivugizo Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze leta y'u Burundi iganera batavuga rumwe nkuko yabimenyesheje ijwi rya Amerika ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo
uko leta twita leta n'umwansi duhanganye nawo atwita amazina atandukanye aratwita ngabana b'igihugu aratwita twita bicanyi aratwita twita abantu b'iterabwoba ije nitwe bihagarara ko cyane uko leta y'u Burundi ya CNDD-FDD igira imvugo nyinshi
umuvugizi wa leta amenyesha ko ibyo leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi y'u Burundi bayoboka leta ya CNDD-FDD amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili
twabwiye ko twafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov twafatana na karashizo bita aka karanseti zibiri n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho ibyo rero turi tuti byari biri mu banyagihugu ibyo si byo twebwe abo twagonye n'abajeje umutekano w'igihugu cy'u Burundi abo tuzi basize ubuzima n'abajeje umutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore ibyo twe nabyo tuzi ibyo turabibeshuje cyane kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye zarimo amasasu menshi n'amabombe byoshika kabarimo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka
muri kino gihe cy'impera y'umwaka umuvugizi wa leta y'u Burundi asaba abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano umwasi bakamugwaniriza hamwe
leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananye gutsimbataza amahoro n'umutekano ikabisaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari gusubiza abarundi mu marira
Patrick Nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika leta igondojwe ikemera ko baganira nabo batavuga rumwe ku bibazo bihanze u Burundi byiganjemo ikumirwa ry'abarundi batari mu mugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ijwi rya Amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro byabo mu Burundi kandi ko biteguye kwereka leta ko atari umwari w'iterabwoba ahubwo ko ari abarundi bashaka ineza y'igihugu Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire urakoze hagati aho tukiri mu Burundi nyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose rwashoje urugendo mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buharanira gatazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe hariko harasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga cyitiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uwa 19 Kigarama. Muri ico kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba igisenyi abantu bari bakubise harazima abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize u Burundi urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki zine z'uku kwezi urumuri rw'amahoro nakajyo ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere mbere intwara rumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa cyane cyane mu nyubako z'amasomero amavuriro gutera ibiti n'ibindi n'ibindi bikogwa umwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose agize Burundi uko ari 118 ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uhari wa mahoro no gusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi umushikiranganje mubyejejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo giwe yamenyesheje kwa mahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi ariko nawo shira gati mu ginyo no kubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nkuko byashikirijwe na email de Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu nari mukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira gaseseshwa rumuri ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye Evariste Ndayishimiye ati na ugihogu kugene yaremwe
duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canya amuhora n'igitsina canya amuhora ukwemera kwiwe canye amuhora ingene imana yamuremye duhiriwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu
umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararo muri gushikana ubutumwa bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU
aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi ni Burundi bw'amahoro Burundi buharanira gatera kazi na muntu mbere nino muri yo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefone kugira ngo uwagira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika
kubijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe umukuru w'igihugu yasabye kwitivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 toshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi kushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito
mutangure ibikorwa by'iterambere umwe wese abwire umubyeyi wiwe uti mpaka koko ntunga canye bimene ntunga canye minka ntunga canye mu rukwavu ntunga mugaba ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye none ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni
abanyamakamba baganiriye n'ijwi ry'Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari Manirakiza Jean Claude
yego arasasaga ikweri kuko ubirabiye nkaha ntatuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe biraboneka yuko amahoro yameze neza tangorane n'imwe
mugenzi we hafashe Imana Aimable ijwi ry'Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 na wati
yego kubwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu ijya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafite intayo kumatungura kwabo kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda
ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igiye mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako
tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba yo manima ministeri yeriyo batagira ikizoba dusabye kumugaragara yuko ministeri ya planification mu Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye inyuma kibuka amaproje yagumaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka byo kugira iki za najes ibintu biza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacuru ngo nibisaza
hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni ya mari ya Barundi kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma habisubira inyuma leta kandi niyo bandanya ifasha amakoperative kandi umwimbu wayo utaboneka
ni gute hashobora kumuhava ngo hariho ngo gufasha amakoperative umwe yafasha atigeza kwari karagiza umwimbu hafi 1990 ku mwaka umyaka inari karabe hafi 1300 nuvuga ko yose ubasiyaje y'amakoperative isumvya bije yose ubushikiranganje bw'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane ntiburenze miliyari 51 ngo tugatwanga ubutungane bwa turaniye ngo twabuze mu basanga usunga bije hafi cyakabiri n'uno kuvuga ngo mahera ngo agiye mire nakuze tabura na ivari waso yabo
ndi kumana foste asaba leta ko yo uburyo bukwiye senare idero gukurikirana abagibi biturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa Gabriel Rufyiri na wati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'iby'Uburundi bushora mu mahanga byongerezwe
ibice birenga 200% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihugu cy'u Burundi murabona mwese ngaho baratunda gusenga leta icyo dushora mu mahanga bingana na 200% ni ukuvuga 80% ibyo turundira mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu cyo twaza gushora mu mahanga
leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke Gabriel Rufyiri
ituga cy'ubutunzi cyo Burundi aho rigeze turi munsi ya 20% todo croissance économique et à 2% uno munsi u Burundi bufite deni rirenga amamiliyari 400 ico ni kibazo gikomeye cyane ku iduga cy'ubutunzi
izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka 2040 Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri bugeze ku rugero rwa 65% kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba mu bijyanye n'agateka ka muntu naho itegeranyo cishira hamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cayo cyo mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa baheze igihano cyabo ariko bakagumizwa mu mvuto
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abakristo b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa Noheli ejo kuwa mbere banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo maze rero dushimire cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ku buntu murakarama abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe mwese mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Tanzania banywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi mudufasha kubona amakuru yaho mwe mwese Noheli nziza banywanyi bacu kandi ejo kuri Noheli ikiganiro muri isanga tuzagiharira kwifurizanya Noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu wa kabiri nabwo mugenzi wacu Diane Nini nazwe azatumira abana muri studio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri Noheli ariko rero nyine Noheli zaba kuwa mbere murabizi kwa kabiri bukeye bwaho Diane Ninazwa zaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro muri isanga Diane wiriwe
wiriwe toma na uzo buri ngaha kudukorera ikindi kwambe
iyo tuzaganira mbese tuzaho umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuwa mbere mu kiganiro muri isanga cyose cy'isaha guhera saa 10 muzaze rero muri benshi hanyuma mu mwifurize abo mukunda Noheli nziza noneho we kwa kabiri uzababwira iki
kwa kabiri nanje Thomas nzokwakira ngaha muri studio z'ijwi rya Amerika abana batatu bazoba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka 8 na 12 Noheli baravuga ko ari umunsi w'abana kera ni kubavugana n'ubu abana barawuhimbaza cyane abana rero batatu baba mu icungarari Washington DC bazodufasha kwakira abandi bana barijya nino ku isi buraya muri Amerika mu Rwanda mu Burundi hose hatandukanye uri umuvyere rero ushaka ku mwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro ijwi rya Amerika gishimiye kubashikiriza kubana twandikire nimero zawe za telefone zo duha umwana wawe tuyaga uti mu turungikira gute izo nimero ziturungikire kuri radio yacu @gmail.com canke kuri WhatsApp yacu +12 972 921 21
abo bana bazaba ari abarundi
Abarundi abanyarwanda avuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwanka mu kirundi n'ikinyarwanda ashaka kutubwisha mu cyongereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibira
ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga
bazoba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azuba ari ikiganiro ijana ku ijana
cy'abana
baturaba
nuko nuko urakoze cyane
cyane uramburu kuboko nanje ndazanzamuka unyereka kuhana kuyishu ya vyaje wowe mana yanze ko nadagala unyereka kusama zina yanje Chazanyana wakomeye Wambere imana umbere ukwezi kumurikira ontareba amanywa nijoro
Mwanyi ahani wa ya makuru tukaritukua bateguri ya muru ya mwanya ahumurije ndaba shimie chane rgoze kuri mikro mwari kumga na Thomas Kamirindi mazeru mjiru musi mkuru wa noheri muhire kuri mngese turasubira kandi mu kiganiro muri sanga guhera saa kumi muraza kwifuriza abanyu noheri nziza murakarama
driving home all the trees wrapped in bows of red gold and green winter winds blow freeze I won't let the cold stop me the snow and twinkle lights and you right by my side no matter the weather we're spreading Christmas together and all that we
Stories shared, singing songs about our